Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri vyo harimo ivyerekeye umwaka w'ishure wa 2019 waraye utanguye watanguye kuri no wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda.
Hari abagishakisha amashure hari usanga baroriyansa hantu kure meme nitike ntayibone abana benshi vraiment ba nyene baricaye ubu hari habicaye muhira bategereje ingene bizogenda.
Uyu numwe mu mpuzi z'abarundi bahungiye mu karere ka Huye ako karere kahoze kitwa Butare mu Rwanda avuga ko abana babo batashoboye gutangura ishure cyo kime n'abandi kubera ubukene bubugarije. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere kuja ku idonido iyo nkuru n'izindi ndafitiye ntarenze ndaca ku masonga mbanze ndababwire muri make ko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ejo yatangaje ko kuno wa kabiri iza gutangura kwiga ibirego vyashikijwe na Martin Fayulu ahakana intsinzi ya Felix Tshisekedi mu mwanya w'umukuru w'igihugu. Fayulu yavuze ko ivyavuye mu matora muravyibuka vyashikije ku munsi wa kane kwabaye ugutembagaza ubutegetsi bw'amatora. Asigura ko hoba hari amasezerano yo mwibanga Tshisekedi yagiranye n'ugiye gukinjura ku butegetsi bwa Kongo ariwe Joseph Kabila. Fayulu yatanze ikirego ku munsi wa gatanu. Abacamanzi icenda bagize iyo sentare bafise indwi itarenga yo kwiga ivyashikirijwe imbere gufata ingingo. Umukuru w'igihugu mushasha bitegekanije ko azorahira ku igenekerezo rya 2022 ukwezi turimo kwa mbere nk'uko Corneille Nanga aramutswa umugwi ujeje gutegura amatora ya Congo seni ya abishikirije. Sentare y'igihugu muri Texas na hamwe leta z'ubumwe za Amerika yaregetse icaha ku muhungu wahoze ari perezida wa Guinea hamwe n'umugore wiwe kuba barakoresheje umwana w'umukobwa bakwiye muri ico gihugu cabo c'amavukiro nk'umuja bamukoresha ibikorwa mu nzu yabo adahembwa mu kiringo c'imyaka 16. Mohamed Touré na Denise Cross Touré bose b'imyaka 57 baba mu icungararo y'igisagara ca Dallas muri leta ya Texas. Umusi wo gushikirizwa igihano bazocirirwa nturatangazo ariko bose uko ari babiri bashobora gupfungwa imyaka irenga 20 nkuko amategeko ya Amerika abitegekanya no kuriha uwo mwigeme amahera yose yategeza guhembwa nkuko byashikirijwe ku munsi wa kane w'indwi iheze. Touré na Cross Touré bagumye bacungerwa mu rugo rwabo kuvaho bikekewe ko ico caha umushingwamanza ababuranira avuga ko bazokunguruza. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba kugira ngo mutwumve ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi live kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mu gihe umwaka w'ishure wa 2019 watanguye kuri no wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda mu mpunzi z'abarundi ziba mu bisagara ho habana benshi gushika nino saha ntibabona ingene bazotangura ishure kubera ubukene bw'ibikoresho imyambaro y'ishure hamwe n'amahera yo kuriha amashure Minerval. Akarorero nako mu karere ka Huye hahoze hitwa Ibutare ahari abana barenga ijana bacicaye mu rugo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yanyarukiye kubaraba bamubwira akababakiye.
Komite y'impunzi z'abarundi bahungiye mu karere ka Huye intara y'amajepfo y'u Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko abana barenga ijana batararonka ingene bazotangura umwaka w'ishure w'ibihumbi 2019. Muri abo harimo abana bihunganye batari kumwe n'ababyeyi, abafise umubyeyi umwe bantawe nikora canke abafise ababyeyi bagendana ubumuga. ni mu gihe abandi batanguye umwaka w'ishure kuri uyu wa mbere. Igituma abo barundi batakambira ubishoboye wese kugira ngo abafashe n'ubukene bw'ibikoresho hamwe n'amafaranga y'ishuri, bemeza ko ari umurengera kuri bo basanzwe ari impunzi. Vincent Zisabira atwara impunzi z'abarundi ihuye.
Kini kibazo kiboneka cyane ngaha aho usanga abavyeyi babura minerevare bakabura udukoresho tw'ishure, twagira duti ni twagira ubuvugizi tumenye aho tugira ubwo buvugizi, noneho tukaza twitura ari we wese ahari hose ashobora kugira icafashije. Twari twashoboye kwandika abana bashikicana na 183 ariko nta nkiye kubashobora ko bariyongereye. Hari habusanga ta mikoro, hari habantu usanga bari impfuvyi, ababa impfuvyi kubera magume turimwo. Turashobora kubona abana bamwe mu kirundi tufarategira cefo ca ruguru, no kuvuga ngo niyo babaye ngaho ugasanga batsindaro ku misanira vy'imiryango y'abanyarwanda, cyangwa ugasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nyina we bari bazinanye Burundi, ariko ugasanga nk'umuvyeyi ntakiriho. Abo bana muri abo hariho abana babiri b'abakobwa babaye impfuvyi kubera magume turimwo, koko papa wabo yatanywe n'urugwimo turimwo. Rero abo bana byarashitse n'abari batsindaro barabasohora. Ikibi kibazo gikomeye cyane rwose aho komite yagerageje kwiruka ijya nino kugira abana baje mu ishuri. Rero kumwakweze twaronse ubufasha. Rero uyu munsi nk'abo babiri ndiko ndababwira n'abana uyu munsi ndavuga babaye aba community atagikozwe nta shure bujamo. N'ubu rero tuguma dutera kamijya nino.
Ababyeyi babo bana batubwanwa bwafutse umunwa kuko atako turi bugire. Ubu afise abana biga amashuri y'intango, yemeza ko azi n'abandi bana benshi bataziga gutangura ishure bataronse umugira neza abaseruka ko.
Urabona amashuri yaratanguye. Hariho abana bataraja ku ishure gushika ubu uyu. Bariho nyene cyane bagiye guheba amashure kugira uzoronka amafaranga ugura ibikoresho by'umwana, bisaba amafaranga menshi. Hariyo umuntu atabatakintu na kimwe akora, ba wicaye mu rugo canke nubwo ubukura akantu kaba ucuruza nk'inyanya cangwa amakara ntiyovanwa amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose. No kuvuga ngo hari abana benshi nyene batazoja ku mashure bazobireka bakagoma mu rugo batabonye ubufasha. Hari abagishakisha amashure, hari usanga baroliyanse ahantu kure, meme ni tike ntayibone. Abana benshi vraiment ba nyene baricaye ubu, hari habicaye muhira bategereje ingene bizogenda.
Ku bavyeyi bafise abana barangije amashuri y'intango bagiye mu ndaro gutangura amashuri yisumbuye, bo bimyidogo iriyongera kuko nibikoresha biba byinshi. Ubu numwe muri bo abihuye.
Kugira umwana aje muri interne utangura nkuko ni nk'ugutangura kubusa, ugura vyose ibikoresho byo muri interne byinshi cyane. Kugira umwana atangure kuja muri interne biragoye cyane. Kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishure yongera aronke nibiharage by'umwana biragoye kose. Twogira Imana mukadufasha mukaturondeza nk'umuntu yodufasha n'imiburiburi. Umuvyeyi agafuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana, mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervare y'umwana akatwishira n'amakaye no uniforme y'umwana. Batubwiye ko umwana bamuri yasekure, hanyuma igihe bamuri yasekure ikibazo dufise ni kimwe, turi banaho nikora turi impunzi. Uburyo bwo gushikaye cyo ni cya kabiri. Icya gatatu, umwana utegaza kumuherekeza umushikanye yongera kugaruka, ayo matike ntidushobora kuyaronka.
Komite y'impunzi iterekamo ababishoboye bose gufasha abo bana kuko ari bo Burundi bw'ejo naho bari mu buhungiro.
Aha rero dutera kamo umugira neza wese yumva ko hari icyo yofasha abana, kuko nkuko twamye tubivuga kuva na kera narindi, burya ni bo Burundi bw'ejo. Abana baca ubwenge, igihugu cyubakwa n'incabwenge. Ikirundi barabivuga ati isorosore gwiri yija, uwozana ijana undi akazana amajana abiri, ahikaye imwe ibubonetse kandi ikaye imwe ikora umwaka wose. Hanyuma gifashe umwana bamugurira ikaramu imwe, iyo akayikoze umwaka wose umwana ashobora kumenya kunguruza ishure.
Ubwo bukene bw'ibikoresho by'ishure buri mu bana bihuye nibwo buri n'ahandi haba i Kigali canke i Nyamata, nk'uko uburongozi bw'impunzi ku rwego rw'igihugu rubivuga. Muri ico gisata c'indero impunzi ziba mu bisagara nta mfashanyo bahabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR, kuko rifasha gusa abahungiye mu makambi y'impunzi. Ribona ko abashoboye kuba mu bisagara baba bifise canke bafise ubuzi bakora. Pierre Clavier ni inkuru ihuye ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver ni inkuru arakenuye. Turacari ku makuru avugwa muri Afrika. Amavuta abakenyezi basiga mishatsi ku mwaka muri uwo mugabane wa Afrika yindiza ibice 10% vy'ubutunzi muri rusangi. Yamara abakenyezi barima bakimbura ibiterwa nk'amavuka n'ibindi bivamo aya mavuta nta kunguko na gatoya babigiramwo. Umurundikazi Christelle Kwizera ariko agira ivyigwa vya doktora muri kaminuza ya Rennes mu Faransa yabikoze ko icigwa ahamagarira abakenyezi bakenyezi babirimizi kuja mu makoperative abagura amavuta mu mishatsi nabo kwijukira kugura ayakomoka muri Afrika gusumba handi hose ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru y'Ijwi Amerika mu biro vy'i Nairobi muri Kenya ero juri kaneza
Amatoza yakozwe n'ibigo bitandukanye bikorera mu gisata cy'ibijanye n'imideri hamwe n'ubushakashatsi ku vyerekeye imishatsi yerekana ko n'imiburiburi amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi y'abakenyezi hamwe no kuyishariza hangana n'ibice 10% by'ubutunzi umugabane wa Afrika winjiza ku mwaka ku mwaka Umurundi kazi Christela Kwizera yiga muri doktora muri kaminuza ya Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa mu gisata cy'imibereho y'abantu arika bigira ku ivyigwa yahereye mu Faransa bandaniriza muri Kenya ahejeje kwerekana ivyo yakuye mu matohoza yiwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika atangura tubwira icyamuteye kwiyumvira ico cigwa
icyatumye niyumvira gukora kuri ico cigwa biva muri histoire ya famille yanje kuri nyokuru avyara mama ndavye ivyo mama nyene yambariye nabo bavukana yari umunyokuru akunda kwikorera amavuta yiwe habikambiri va mu mamesa canka kikorera ajya amavuta bashiga mu mutwe bitangukana hama n'ukuntu twakuze mama tukiri bato ntihatugura amavuta basiga abandi bana bato yadukorera ikambiri yari yigishije gukora nyene na nyokuru ibindi navyo biva kubera ndumunagize ingorane z'umubiri kuva kera hama cansanga gukoresha ibyo bitari produit naturel bivuye mu mavuta bajye nyene abarimi bakora amavuta y'amavoka amavuta bibijya bitanguka hite cyane amavuta bita olive nije byanyorohera ku mubiri kama cyangwa kwibaza uko kuntu abantu benshi bariko baravyibukira duhere no niburaye ku bazungu byinshi kabeva muri Afrika nce ntangura kwiyumvira akamaro bizanira abarimyi bacu
ako kamaro mwigeme kwizera sanga kataboneka
kugira umuntu abitahure ni kubanza kuraba ikibanza c'umugore mu kibano ciwacu muri Afrika kusanga ho kurima ni gikorwa umugore aza gukora kujya arera abana rero yari karabikora ntibamufata nk'umukozi akeneye guhembwa cyangwa umukozi yogira ico yunganira uravyo bumenyi bwo gukora amavuta kuko kenshi bizanwa n'abazungu ngo ngawacu muri Afrika bizanwa n'abazungu umwe wiya vya maproje ngo kugira ngo tugire proje y'abagore bazokora amafuta ja ava mu mavuka mwa ntitumenya neza ko bafata nk'abakozi canke ari abantu baje gufasha ikibazo rero cyakize ni gutufasha umuntu afite ikintu keneye cyane Jeff Rambona uko ibintu bimeze ntacho bahongukira
kugira ngo bunguke wa murundi kazi mu vyigwa vyiwe arafite impanuro atanga
ni gutangura kwigisha abagura abafite ayo mahera ukabereka ko uretse packaging ihinduka kenshi ama produit akoreye iwacu aba arusha ayavuye hanze kutikwerike kwera yuguze ikintu gikoreye iwacu ucubona ayo mahera yawe ahagiye nawo murimye atoronka rapidement abadandaza ayo mavuta bazoshobora gutanga ubuzi cyo nca mbere cya kabiri nibaze ko batagura kenshi no kutamenya nakujya kuntu tujizemo ko ikiva hanze cha makirushi ikintu ciwacu je nihereye ko ikintu gikori wanje ni ibintu bitarimwe ma produits chimiques kuko simbona kamaro ko gusaneza ku mubiri uri kuri yahura mu bijanye n'amagara yawe asanzwe nka kujya bidefiza kera ko barabiheba kuko turazi yuko so mushatsi ucika gusa ngo barasho no gutera izindi ngorane zijanye nabijya bitango perturbateur endocrine usanga bitera ingorane mu bijanye no gushaka kuvyara canke bigagutera izindi ngorane zijanye na cancer naho ayo ma etude ku mibiri n'imishatsi yabirabure ataratera imbere turavyi ivyo werekana ku mibiri y'abazungu turabona ingaruka mbi ko nabo nyene batudandaza ko ivyo hanze baza gucukura ubutaka bw'iwacu
amavuta n'ibindi bintu bikoreshwa mu gusukura no gushariza imishatsi y'abakenyezi nabigeme cyane cyane bizwi ko vyimburwa mu bihugu vya Afrika y'uburengero Christela Kwizera avuga ko agomba kubandaniza ivyigwa vyiwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko harimo Burundi n'u Rwanda kuko yasanze biterwa nk'amavoka himbuka rwose harimo ivamo amavuta meza cyane akoreshwa kandi afite akamaro ku mibiri y'abantu nubwo ako karere katavugwa cyane muri ico gisata ibihugu nka Kenya n'Uganda biramaze gutangura guhingura amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi ku rwego mpuzamakungu Eroje uri kaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
kakanya tuha ikaze tugahana umwanya indongozi z'amashengero n'amadini kugira ngo bagaruke kwibazo bitandukanye uno musa kabazo bagiye kuyaga kosa kandi nikoreshwa y'imbuga ngurukana mumenyi mu kuvuga ijambo ry'Imana abaserukira Kiliziya Katolika mu Burundi babona ko namajambo y'ibinyoma ashobora kwikikamwo mu gihe abandi bavuga ko baba baravyigiye neza kugira ngo barungi ku butumwa butandukanye bw'Imana biceye ku mbuga ngurukana bumenyi reka duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura atangura twakirira aho bari kumwe hamba baduge kwijambo
Turi kumwe na Patiri Diodone Nibizi arongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura turabaramukije
bwakeye namwiriwe
turi kumwe kandi na Roland Rugero umuyobozi w'ikinyamakuru Jimbere namwe bwe turabaramukije
mwaramutse Diane mwaramutse nabo turi kumwe nga
twakire n'umuvugwa butumwa Jimmy Irambona wo mu isengero Oasis Christian Center namwe bwe turabaramukije
yego ndabaramukije
Ego ndaramukije namwe bwe mwese mutumviriza ku ijwi rya Amerika ndabaha nikaze muri kino kiganiro kujanye nikoreshwa kimbuga ngurukana bumenyi Patiri Diodone Nibizi tubwira ikibanza muha ubuhinga bwa none bwikoreshwa kimbuga ngurukana bumenyi muri Ekereziya Katolika
Murakoze ku kibazo ko murengera ngo bihava bingora kuvuga sinzi kuvuga ndabivuge ngahya I Burundi I Bujumbura canke muri Ekleziya Gatolika muri rusangi mugabo mbanze mpere kure mvuge nti muri Ekleziya Gatolika muri rusangi ibi bintu ubu buhinga ubu buryo bushasha bwo gutumatumana kwa makuru Ekleziya Gatolika ibwakira nk'ingabirano Imana yahaye abantu n'ubuhinga Imana yo nyine iduha gushikako none ntitwareka kubukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza kugira ngo abantu babeho neza babane neza muri rusangi rero ekrezira nahimiriza mbere iradusaba yuko twobukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza abantu hajya Yesu yavuga ngo gende mu kwirisi yose mwigisha abantu mubigishe no kuvuga dukoresha uburyo bwose dufise dushoboye gushikako ngo twigishe ekrezira mbere ikasabwa no gutunga bere nabifite uburenganzira ubuhinga ibikoresho byayo bija muri iyo nzira nyene kugira ngo imenyeshe inkuru nziza nuko rero no vuga ati muri Ekleziya Gatolika muri rusangi turabikoresha hariho byinshi hariho ama site web hariho ayo ma réseaux sociaux biriho byinshi kandi bikoreje kuba cyo kumenyesha inkuru nziza
Ego birashika mukigisha mucishije kuri izo mbuga
ubwa mbere kwigisha mukumbure ni kimwe mu byo umuntu ashobora gukora sino vuga nti kwigisha ubwa mbere habwo no vuga nti ni ikibanza mu bibanza bishoboka umuntu ashobora gucishamwo ico yo bagomba kubwira abantu ari inkuru ari nyigisho ari ukubafasha kwiringaniza eka ico cose ushoboye kuvugana n'umuntu cocamwo ari rero urongoye Ekleziya n'abakirisu bariko baravugana iyo nkuru yose yocamwo rero urumva yuko bikunda kwicamwo ni nyigisho zirimwo ari ivyo umuntu abamenyesha biracamwo inkuru canka makuru ari kubatumirira bikogwa navyo nyene biracamwo eka ico cose tuba dushaka kugira abakirisu turagicisha muri ubwo buryo
Ego Roland Rugero mwebwe muri mu bakoresha ubuhinga bwa none cyane mu gutangaza makuru ni giki imbuga ngurukana mitaje kungura cyane hano mu Burundi
Sinibaza yuko ho bariho ibijanye n'imbuga ngurukana bumenyi vyoba vyerekeye Burundi gusa biterekeye ibindi bihugu nibaza kwiba mu Burundi vyo biba nahandi hose kubijanye cyane ivyo vyerekeye imbuga ngurukana bumenyi nibaza yuko ikintu ca mbere bizana nuko birahindura ingene inkuru zitangwa ningene inkuru zigendagenda la circulation de l'information mu gifaransa no kuvuga yuko ahahora ari abamenyesha makuru canke abantu bafise ubushobozi detenteur de pouvoir c'est-à-dire ubushobozi bujanye nuko aho umuntu icakora canke ubushobozi bujanye nico ari nibiki byose ari bo bahora batanga inkuru ubu umuntu wese arashobora gutanga inkuru uvuga n'umwana ashaka kuja ku telefone hanyuma kandika akugurura konte yiwe akita ko afite imyaka 60 kandi afite imyaka 12 ama kavuga ibintu abantu kamufata gucyo urumva birugurura cyane imico bise democratisation de l'information mugabo rero mu bifanse democratisation de l'information burya democratisation de l'information nayo ni nka demokarasi nko bamayivuga irafise ivyiza irafise ningwane yizanana no kuvuga yuko iyo uguriye abantu bose bagatanya inkuru ni inkuru z'ububeshi ni nyinshi ni inkuru zicivutu ni nyinshi ni inkuru zihuvye ni nyinshi ni inkuru zituma abantu batakora nk'ivyo ishengero canke Eglise Katolika yoba isaba ziba nyinshi urumva rero ngira nico kintu cambira umuntu yoshimikira ko nayo ubundi ho ni byiza cyane ko abantu bamenye inkuru akamenya utwo abantu bayumvira nibiki byose hanyuma ikindi kintu ca kabiri naco gikomeye ndibaza yuko imbuga ngurukano bumenyi ziratuma abantu bahura iki kintu cyiza cyane abantu barahura abantu bashobora kumenya
ingene
bavugana byoroshye mugahura mu muryango mugahura ku kazi mugahura kuvyo mukunda canke kuvyo mwanka nibindi nibindi nibaza ko ivyo bintu bibiri cyane cyane umuntu yo yoshimikira ko
ego Jimmy irambona muri umwe mu bakoresha cyane izimbuga ngurukana bumenyi mu kiganiro cyanyu 7 minutes dans la parole comme moi disse mu rurimi rw'igifaransa ni giki mubona bimaze kubungura cyane muri cyo gikorwa cyane cyo kuvuga ubutumwa canke ni giki mubona byo babyarabasubije ku nyuma nimba byo babyarashitse
murakoze cyane ku mijambo kimwe mu bintu maze kubona vyiza nuko nkuko bamaze kubivuga bavuze imbere yanje nuko izimbuga ngurukana bumenyi zaje ari kintu gifasha cyane nk'ubu kenshi nk'iyo garageje kuraba dufate nko muri imyaka 3 canke ni heze hari gihe wasanga amakuru atangirwa gusa nko ku radio cyane kwimenyesha makuru ugaca usanga rero kandi ntivyari ibintu byoroshye kuko wasanga bisaba uburyo bwinshi wasanga atari abantu bose bashobora gushika aho hantu nko muri ayo maradio ubu rero kimwe mu byo vyahinduye maze kubona vyatumye abantu nkuko hona bivuze umuntu wese ashobora gutanga inkuru ni nka revolution kanaka yabaye yaje usangaho biroroshye cyane biroroshye kuno muso umuntu ashobora gutanga inkuru bivanye n'ahantu kanaka ashobora kubari bigace bituma rero benshi bashobora kumenya makuru mu mwanya muto aronda chavuga cyane cyane turacyari kuri aspect positif no vuga ni ivyiza vyavyo kuko nibaza kumbere turashaka gushikano kuri icyo ariko mu vyiza biratuma umuntu ashobora gutanga inkuru vyoroshye kubera ukuntu habaye gutera imbere hari internet ibi WhatsApp Facebook bitandukanye birafasha cyane je nko mu gutanga ubutumwa bwiza nabonye bimfasha binyorohera ugasanga biratuma umuntu ashobora kuzaratanga inyigisho akigisha abantu agatanga ubutumwa bwiza bitamugoye bitamuvunye kandi ukabona ingaruka ni kuvuga ngo hari ama feedback hariho abantu barakwandikira abantu barakubwira ati iri jambo kanaka yigishijwe byaramfashije byarahinduye ubuzima bwanje nari ndi muri ibi bintu ndashaka kubivamwo ni kuvuga ngo muri make hariho ivyiza tukiri kuri ico ni dushobora kutabukoresha ubu buhinga kuko ahanini twebwe intumbero nuko dutanga ubutumwa bwiza nuko bushikira benshi bashoboka ni kuvuga ngo izingabire rero zitandukanye Imana yagiye ikoresha abantu ugasanga bazanye imihoro itandukanye nimba ari WhatsApp nimba ari Facebook nimba ari itandukanye ni kuvuga ngo kuri twebwe turayikoresha kugira ngo benshi bashobore kumva ubutumwa bwiza biciye muri izo mbuga ngurukana bumenyi
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Jimmy biga mu amukorana n'aya mazu asanzwe afise ubwo buhinga cyane mu gukoresha izo mbuga
amashira hamwe donc amashira hamwe turakorana cyane kuko urumva usanga gukoresha internet yabo usanga dukorana hanini
ndavuga cyane cyane nkukuye nk'aya mashira hamwe y'abahorarugero cyane kandi mashira hamwe igenga yo kumenyesha makuru
yo usanga nivyo turakorana mugabo sinovuga ko ari cyane ko nk'ubu ndagwa nk'akarorero uvuze uti ndashaka kuje kuvuga ubutumwa bwiza mu radio kanaka cyangwa mu televiziyo kanaka cyangwa ndashaka message nkanga iziraca mu kinyamakuru kanaka ndibaze yuko mu buryo nwe cyangwa ubundi bararyisha bo barashaka kubwira ati none twebwe natwe kese konganye turonke iki muri ivyo bintu kuko naburumva bategereza gukora rimwe na rimwe rero hari gihe usanga nubwo bushobozi ko muri atagufise mugabo ugasanga umutima wari inyuma wo bashaka gufasha abantu mugabo ugasanga ubwo bushobozi cyane nabwo ufise
niyo rero buryo burimo abahinga
cyo ico cy'ubuhinga cyo nivyo turagikorera ko kuko usanga urabona no munsi ari iterambere hari abantu benshi usanga bazi gutraiter ma voix ku kwenregistrer une émission muri ubwo buryo abo rero kenshi turakorana hagi usanga ufise umuntu ugasanga ariko arabigufashamwo kumbere nayo kwa kamahera kubera iryo terambere abo rero turakorana muri ubwo buryo
yego pati ntangaruka zihari cyane cyane mu bijanye no gutangaza ijambo ry'Imana biciye kuri izo mbuga ngurukana bumenyi
ingaruka mbi mushatse kuvuga ingaruka mbi
yego kuko nziza zavuzwe
yego murakoze nta kintu kitagira uruhande rutari gwiza ururondeye urarutora mugabo kandi nkuko babivuze ico kintu bita democratisation de l'information ko bose bashobora kuvuga bakabwira umwe canke benshi carimwe mbere bari bavita massive communication mu cyongereza kuva abantu bose bashobora kuvuga bose bagashobora kugira bose harimo ikintu kimeze nka kajagari bibaye tubishize mu byukwemera mu byindinganizo y'amashengero nk'uyu mwene wacu urumva ko avuga ko we ahaguruka akigisha iwacu muri kiriziya gatolika nkaha arinda ubutumwa kurungikwa guhabwa uburenganzira bwo kwigisha abantu iyumvira abantu ijana bahagurutse bose bakigishiriza rimwe tuzofata iki turekiki wiyumviye hari ivyo bita le vagabond spirituel dunette hari abantu bakuvuga bayerera batembera kuri internet barondera aho bazoshimikira aho bukubakira ubuzima bw'umutima wabo kubera batazi n'uwo muntu baguye ko baratembera ugasanga avuze ngo ibintu kumbure nivyo byombumba ugasanga rero abantu harimo ikintu kukujuragirika kurashoboka mu byukwemera kuko umuntu ntamenya uwamwigisha ninde ubu natwebwe iwacu muri keza gatolika turabuza umuntu kwagenda kuri internet ngo ndaronse inyigisho ngo copier ngo yimprime ngo azengwa ninde yabyanditse yabikuye hehe raba ko bihuye n'inyigisho dusanzwe dufise ko cyane cyane byanditswe nandi
cyo gitutaranye yuko azana agwaze kuvyigisha canke yuko abikoresha
ishobora kuba tarizo ubwavyo kuko kwigisha bisanzwe bisigwa kuwigisha abazi ibyo yigisha abwira ubutabizi none uwo muntu ari karigisha ninde iwacu naho bikeneye ko aronka uruhusha gwo kwigisha si wari wese yigisha manda niko bavyita uburenganzira bwo kugisha abantu aho rero murabona bimwe bita web 2.0 canke eglise 2.0 ekrizia bose bashobora guterera bose bashobora kuvuga niko ubuhinga bubidutuma birabiturekurira mugabo si bose boshobora kwigisha sinyigisha yariyo yose yemewe kuko ntituba tuzi wanditse kuri WhatsApp ronka ma groupe 10 iyo nyigishira sanzara nabona na refe bita yo homeopathic des media des réseaux sociaux birasanzara ubwo nyene birakwira hose ni virus mugabo nivyo turazi iyo bivuye tubona bihuye nibindi dusanzwe yigisha birahuye ni jambo ry'Imana byinjira mu zindi nyigisho mbe uwo muntu yabitanze ari karigisha abantu ninde murumva yuko ngaho turagerageza kurondera ari byo benshi kubera kumuri ingorane nibiki batora tora nuko gutora tora kubisanzwe si byiza nico gituma hoba indinganizo no mu gukoresha ubuhinga nyene
sinzi ko ari byo horarugera ari ifujije gushika ko mwarimo avuze ko hari ko je ma réseaux sociaux cha kugira ingaruka mbizo bari
ngaho ufite ikibazo gihari nibi bintu urumva abantu iyo bamaze ku kurya gatoyi kuri demokrasi kira demokrasi biragoye kubabuga biragoye kwibaka biragoye cyane kwibaka kumva n'ushobora kuyibabuza hanyuma nta kuntu nakumwe ushobora kuringaniza ibica ku maizo sosio izo mbuga ngurukano nta kuntu nakumwe ushobora kubuza abantu kuvuga iyo batangiye kuvuga baravuga ubabujije aho uvuba uri kuratera ikibazo no gusoma gasoma hama hari ikintu kimwe gikomeye kicanye n'izi mbuga ngurukano bumenye urabona hariho ingene zubatse bijanyingira nakamere k'umuntu ibicako kenshi umuntu abashaka yuko ibintu bicako biza ari ibintu bisa neza no kuvuga ushize ku ifoto yawe ushaka kwifotosha ko ifoto yawe nziza ari umuntu agomba ari nk'umuvuga butumwa abaje mpa ndabibona cyane cyane nk'ahi Bujumbura hari havuga butumwa benshi gusa abajene benshi bashise bavuga butumwa ba profete hari haba apotre ni benshi usanga bambaye amakostume basa neza bakerekana bari mu masala harimo abantu banyene bafashwe namwe n'ibiki byose urumva hariho mu gifaransa bita sublimation hariho ukuntu barabyose bigasa neza ibintu bigasa neza misiyo yose mwe bikibazo nuko kenshi ari usanga ariho itandukanyizo hagati y'ivyo ubona ku mbuga ngurukano bumenye n'ukuri ivyo ubona n'ukuri nivyo rero patire ikaravuga
l'écran interpose hagati ya jewe n'uya
vuga
ari ikintu cy'inyegeza
ukuri ego reka tubashimire patire nibizi Dieudonné murongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakenguruki
murakoze cyane
hora rugero murongoye ikinyamakuru j'imbere namwebwe turabakenguruki
murakoze cyane mwakoze gose kudutumira kuri ikiganiro
Jimmy Irambona muvuga butumwa ngero Oasis Christian Center turabakenguruki
murakoze cyane ko namwe mwadutumiye
ego nibutse kandi uko mutanga ikiganiro mwebwe kuri aya marezo sosio 7 minutes dans la parole namwebwe mwariko muratwumviriza ku ijwi rya Amerika turabakengurukiye Diane Ndonse n'indemekije kino kiganiro tuzosubira
Ekana twebwe Diane Ndonse tugukengurukire twongere dukengurukire na mwebwe ncuti bakunze mwatanguranye natwe ikiganiro n'abadusamiye hagati na mwebwe mwakenuye yakoze Facile Gebehu yacegeranije hamwe na Agenio Hadius yagishkanye ahiwanyu na Lidiane Nahazwe tuzongere ejo nkaho twatanguriye.